Hii ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu kino ne mu Kinyarwanda. Urundi mu 10.10 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Mutwumira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru. Wezi tatu akaburungu radio ya chubewa akaburungu koma niweneza nchuti mwese tulikumwe ni Federike Mwikinje atiramije ikiganiro muri sanga chui mwusi. Uyu munsi rero turafise abashitsi bakomeye cyane rwose abatumire bya munyu banonosoye ibibazo bya politiki, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igerekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiye ko akaba ajejwe ibibazo bya politiki n'imigendanire munani senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe Parseme, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari amatora aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo mwakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri biraba byiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara rero ico nuvuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora u Burundi muri iyi myaka igiye kuza, mu ngo zoba ari imyaka indwi, abashingamateka n'abandi bazoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero ivyo bico nibaza ni uko amatora yambavamo mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo barayi batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macambo bake baravuga, hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, baraba ingene bosubiramwo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu, abanyagihugu bose baze hamwe, Uburundi buragene bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Bisanzwe ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi muhonto ayivuga ko ayibuza yakira nyine, wumva ari sentare rero ko ibigwa shingiro biyadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko wumva ni sentare kandi yungurutwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Kumbira haba byaryoheye cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro, kandi urumva banatuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe, kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kuri mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barashaka kuzahabwa ibitwara bibonye kumbure two bitunganye uku vyokura impari gusumba hako wasanga umengo harinda kuja no mu bisa by'amatora atuganijwe neza no kuja mu sentare biza yubahiriza ishingiro n'ibirinda kuba arashaka kuyitunganya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavaga bati turagukeje vraiment hani ntasubirwamo iyumvira yo ivyo ni kwihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere ibaza ko hazaraboneka derefu ugasanga baragiye kugira icyo bakepa imbere mu bijyanye no kumanya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine ni ibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mu shira ntahe mamesa naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe CNL gushika ubuntu uremera ko iyo sentare ya eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba co tuma ubutegetsi buye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi zi cyangwa akabamo nk'izindi ntambara
iyo sentare yamaze gukubita intahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni ugukenguruka hanyuma ibindi nabyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirizwa shingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zijya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cyane kose izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa shingiro ni gake cyane kose ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari ibondo by'Uburundi bisubiye kwasi ku mutima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mu kihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe CNL uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kikipe cyane rero kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi yifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunukunuku nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwiza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatoto tw'utunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare agiye kubahiriza ivyo shingiro kuko hatwari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazavuga ati bashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akazaka ahubwo ndafisise uwuhejeje gutsinda uhejeje gutunga nimvira yuko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nungu hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahanyize gute batabyemera batabyumva kumwe ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyine nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yize uko agiye kurongora igihugu afite uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo kuko urabona n'amasentare irashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agasidwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero ni ukuvuga byo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo kumi iyo sentare abari yanyuma ikavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu icyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba cyo ari ikintu gikomeye cyane
katuka kuri kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze utunenge muravuze ika uruhagarara rwabaye ika ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwe kugira ngo ivyo bintu byose bitorego umuti ibintu mwose aba umutetsi mushasha agiye kongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nkibi ibintu mwibaza ko yorangura mu minsi iwe ya mbere mu mezi iwe ya mbere nkibi
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzenya mu majambo yake yarashikiriza Burundi n'abarundi igihe ariko ariyamamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye isesha kugwa n'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibiri bakavyita bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yarabivuze ati je ntabyo nshaka ntizoba n'imwantora abarundi ro bare bamutoye sentare niko yarabishikirije adaba amajambo wenyene ikubita gashi arazi iby'Uburundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'Abarundi hanini bakeneye amahoro kuko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
icyo kibazo cy'impunzi icyo kibazo cy'impunzi turakigaruka ko ariko reka tumuhe na kanya mushya nawe Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru mashya
ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru mashya hariho ikijyanye na cohesion nationale kuba gusubiza Abarundi hamwe kugira abarundi bareke kuguma ona ibihitiye mu kintu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari ibyo amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviriza bose akabigera atakuba mu ofisi by'imviri iki gufasha yuko ubu umwuka n'abarundi bose bari hanze biyumvamo ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa abantu bashaka kugira ibyiyumviro by'intambara bitasezerewe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicarane bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cabo ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iz'igiturire iz'agati y'akazi na muntu kabantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri kushaka gukingira ikibaba nawe kugira ituze n'abikorera utwabo bagahereza bakamenya ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo kandi ibyo rero bituma nanjye mvuga ko ndabifisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka jewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi iwabo hari kwa gatandatu yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose mu butandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko watasa n'utahuje ibyiyumvira aravuga kuja agati y'akazi na muntu by'igituriye kutazihanganira abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro n'ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije buryo iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine birahinduka birahinduka ntabwo bahari umugambi ariwo wahagumye hari abahaje sisiteme nshyashya niko twagiye turanabibona
mbari cha kwa loizi na mwenda wuna kona kanya ikana telefone za liza gula nina shaka mugiri cha mutubigie chana kujere kikunu muri lanak na muri kila Burundi mungakiri ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwiriza shingiro kuvyerekeye watsinze amatora eka no ku birego byari byashikirijwe n'umugambi w'ICNL mu kanya gato
oyinyo mu kwa yakiriye urumva y'ICNL ishikirije ingingo hanyuma nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane ko ingingo ya sentare ubaheza ubwiza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira tukabyakira hanyuma kandi nuwo bavuze ko yatsinze mu mico y'Ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranirwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'ibyumusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi babiri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyine rero tuzaheza tukabimusaba nicyo gituma nibaza ko n'inama na rimwe yari muyizwe nyine kugira ngo dutegure kwandiko duheza tumushikirize kandi nibaza ko ari uno munsi
mu majambo ibyo byose mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko urangura n'ibihe
ibyo bintu twifuza ko urangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma usanga mbere n'amatora hama harimo ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu ugira atore kubera akenye kama akantu kini cyane ntiyigizaga cyatora nabi ugasanga reba mbavuga yuko bigenda nabi kwica icyo ni icya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri itunga ry'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwirwa kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bapfungiwe byimviro abo turasaba ko borekugwa icya kane hari impunzi dufise n'izitahe kudufasha kubaka
igihugu yego me mushyira he na mese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi barenga 400,000 bakiri hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afrika ikintu mwibaza cyokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahukiye mu gihugu cyabibarutse n'iki ikintu mwosaba abategetsi iki n'abategetsi bubwira n'iki
ikintu ahanini ni usaba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba n'ukuri akareka kuguma yica amatwi agafata ingingo yo kugenda akegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze uryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfukana abo musangiye gukira bakoriwe mu gahinga aze yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyine bokumva yuko bashizwe ku batangitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo ereka niho niyo nziko icyo kikagabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye kuko iyo uravye abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho muri kutuhanye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibegeje agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri ushobora kuranyereongera kandi yari yarasanzwe ahubwo baca babandanya baraco kibazo kibiri mu bya mbere kigo
Faustin Komana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yafatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kujijura abarundi bose ngo tahuke niba nkiye
kugambira hoho no gwafaru guprofita sine na gwa mu kirundi gufatira kuri uyu nka mushashuje burya ari umurongozi mushasha habari gihindutse hanyuma nkuko yo kumva ati umukuru urya byanditse yuko umutegetsi abari umusuku w'abarongoye akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihango ujya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu nukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu kamuterera ibyumviro nukuri ibintu bashobora gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana nibaza yuko ari ikintu kugira ngo bivuze ko cohesion nationale yo guhera kuri kandi birashoboka ukumva abantu bababaye bagiviki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamunzi no muri kahise
mbarica ko aloiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke muri gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe dufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano ya Arusha hari impunzi ngira ngo zihakwa kungana n'izi ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyetu musaba camusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire kigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibitigwanisho cyo ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutaravugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abo impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziriya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi nicyo gituma tuvuga tuti abishyire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negotiation by'amagaburanyama mugabo dialogue no kuko ikiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye ibigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibaza
ego mushana Faustin Ndikumana mwishyirame parseme murakanguriye abarundi kuhindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere batera imbere gatoyi bagasubiza inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politiki eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo n'ibihe majamake
muisanzwe guhindura ingendo mu gihugu icyo aricyo cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashyikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politiki abanyepolitike hanyuma rero leta nayo iba ihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobore gufata ingingo kuko abashyikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mbwabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise urusanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko tuzari byamiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraje mu mabwirizwa shingiro mbwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro mbwa byarahinduye ingendo secret de l'Unie en Europe birahinduye ingendo kuba inyagihugu benshi ingene baba ingene bashobora gukunda kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye nuko hatangura kucyitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiza ibyiyumviro bagaharira abantu parlementaire bakumviriza abantu abashikiranganji amashami kagwaruka iyo rero I would say that ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ruko nyine yo yihaye agaciro kuntuze kubushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite ama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane kujya abarundi bya twese twatumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uzaguhura umwacanke n'ibiki buryo umwansi wotumwe ari umunyamahanga aho tuti igihugu kanaka n'umwansi wacu kuko cishaka inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi cyangwa tuti reka tubumbire reka muje hano mu bugane hanyuma iyo diyaro rigira abo urashobora gusanga abantu bose bari kuba barashobora gusubiza hamwe mbere n'abari kubara ku buryo n'ubutari karaza muri iyo diyaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavuga umwono nyahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yasha
uwo mukuru w'igihugu mushasha ucayifata egome moshe ntayima mese nasubiye ko indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi ukironka intwaro yo kwikukira ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu vyumviro batera imbere mu vya politike mu vy'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanigwe zoba nkibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka ryo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsinze ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanugwa kuko iyo utagiye urekera basha abandi witwa ni mufuka rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kazuma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo yigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka icyicaro cya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya iteka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bo nyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko ya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya babibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene icyo bapfutse nabo zoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe nahe baricya kwaloriza kugira ngo uburundi butere imbere mu byerekeye ubutunzi abarundi barengere ikibazo cy'amoko cy'indyane za politike eka ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
bwa mbere hoho twe tuvuga tuti akenewe ihinduka ry'imibereho yatwebwe abarundi nuko mu gifaransa mu kirundi biragoye mu gifaransa le changement de mentalité ari ukuntu abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyene natwege abatari mu ntwaro twese tugahinduka nuko uvuga ko ngira ngo abarundi bazabona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo nokubera mu bujije intara ubwoko ngo niho muzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari kwa twara bahujije intara bahujije n'ubwoko nuko uvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere ntangaruka kuri icyo abandi bavuze umuntu ntibumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego rujanye n'iperereza rwego rugendereza nibaza ko hariyo rurafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu nirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ugiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatira ko niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushyira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu
yego
k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira ntutere imbere
yego be
nkavuga rero ko
tutandukiye iki kibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe murazi ko Burundi eka butakiriho imfashanyo imigenderanire n'ibindi bihugu ntifashe neza cyane rwose imigambi abategetsi bashasha boshimikira ko mu mezi ya mbere nihe mushira nahe mamese basubiye ko
imigenderanire igihugu ni igihugu cyane cyane igihugu bibanye igihugu dusangiye kahise muri ibihugu bya Buraya mu bihugu bya Amerika n'abandi birakenewe cyane kome mu minsi ihetse hariho amajambo wumva bavuga ngo turikwije burya nta muntu yikwiza kandi burya iyo umaze kwiyugarira ko ntugire imigenderanire myiza n'abandi uca usanga n'ingorane ziriko zirakubana umurengera jewe rero icyo nsaba icyo niyumvira ni uko nyabona abo bagiye gutwara Uburundi bogerageza bagasubira bakagenderanira n'ibyo bihugu bibanye reka burya umubanyi niwe mutsinda muriro birakenewe hanyuma kandi bagasubira bakicara bakumviriza bakumvikana n'ibihugu byane bidufasha kuva na kera iryo imfashanyo gufashwa sakagaye umuntu agufashije ntabakugaye n'ibihugu bya rutura nka ca Abanyamerika n'utwengahe Buraya urasanga barakenera nabo nyine gufashanya n'abandi bicarane n'ibindi bihugu ibihugu by'i Buraya ibihugu byaho muri Afurika cyane cyane imigenderanire isubire ibe myiza ijambo n'icunja by'i Burundi bisubire kuba amajambo n'icunja ryizerwa kandi rivugwa neza hose
Faustin Ndikumana kuri icyo kibazo nyine imigenderanire i Burundi y'amakungu yose yakunagurwa gute imigambi abategetsi bashasha boshimikira ko cyane cyane mu mezi ya mbere ni nk'iyi
icyo cyo no fata yuko ari cyangombwa ubwambere hoho urazi uburyo bukenewe kugira tuzamure ubutunzi bw'igihugu ha mu migambi yagiye irandikwa hakenewe uburyo bwinshi cyane n'uburyo rero butoshobora kuvuga ngo buve mu gihugu hagati kandi hari ubutunzi kamatwari dufise butari kuburagira icyo bushitse ko ni ukuvuga rero kuvuga ati aha turikwije turagize gute simva n'ibyo byo kuvuga ngo tuba tunikwije kuko nta gihugu cyikwiza na bya bihugu by'ubuyapani cyangwa byari usanga ariko bifashanya n'ibindi hanyuma ikindi ni uko dufatiye nko mu bihugu by'akarere gusubiza imigenderanire y'ubuza karere ni nangombwa cyane kuko ibi bya integration regional byo bituma abanyagihugu bagenderanira bashorana mu tuntu makomeze transfrontalier kugira ngo uzi nk'abanyagihugu usanga bamerwa nabi cyane cyane ku mipaka batashobora kuza barinda utuntu nyine kuma imigenderanire mu by'ubutunzi n'abanyagihugu mu bihugu bahanye imbibe ibyo ni ibintu bifasha igihugu cyane rwose bita commerce transfrontalier no muri ibihugu muri ama integration regional agira ko iri mu bintu bigwanyisha ubukene cyane harya kugwanya ubukene ni uko abanyagihugu bari mu gihugu bakora bakagwiza umwimbu noneho bagashobora kubona n'umusesekara bagashobora kuza baragutwara muri ibyo bihugu duhana imbira amaserivisi tukayagwiza niko ubukene mu bisanzwe bugwanywa hanyuma tugiye kurya cooperation internationale nayo biradufatira ku hari ibihugu rutura bitegeza gufasha n'ibindi bihugu bikenye kandi ibihugu bishobora kuba ku gihugu ku kindi ari Amerika ari Ubufaransa ari Ubushinwa bufashanyije n'ikindi gihugu nk'ibihugu by'iwacu bikenye naho ubwiye muri ibyo bita militirateri izo za Banki Mondiale cyangwa za PNUD cyangwa za Fonds Mondiale birwanya ibiza bya malariya usanga ibihugu byashyizeho n'imitahe biriya bihugu nyine urasaba ngo ni ibihugu bya rutura ngo ntituvugana mu bwiye muri za Banki Mondiale ubwiye muri za OMS usanga imitahe y'ibyo bihugu nyine naho uja muri za PNUD n'ijya Fonds Mondiale irwanya malariya ihuriza n'imisegetera mu Burundi ubyinshi usanga ari ibyo bihugu byashyizeho imitahe ahandi twa usanga ari ibihugu bya Afurika byashyizeho imitahe kugira ngo bashyire hamwe akore urumva ngo FAO cyangwa ibya FIDA none ibya FIDA igizirata nabi bya dukore by'uburimyi ngaha ubwo usanga ari abanyafurika bashyize imitahe muri FIDA oya urumva rero n'ibintu nkura nk'iyo OMS igize iminsi ivuga tusanga nk'igihugu nka kimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari mu gifite ngo bempurusa irenga tusanga rero ikoperasiyo interinasiyonali ifite uko imeze umuntu aragerageza arakaraba icyo abanyagihugu we nabo buhakura hari ikindi nacyo cyo kuvuga ati ibihugu byacu bya Afurika cyanke nibaza ko igihambaye atari ukuvuga ngo abazungu cyanke ngo ibihugu bituze byadusunga igihambaye ni uko twamenya ingene mu iterambere tuza turagasa ku cyo bita tekinoloji tekinoloji agusara tekinoloji kuko uburyo umuntu amaze kugusumbya agusara tekinoloji harya aba ari karagusumba cyane ntuzigere unamwipima ko harya umuntu amaze gukurengera muri tekinoloji mu bintu byose ugasanga ibyo ukenera byose byinshi bitegeza kubikura iwe yaba ayo mamotokara ayo maordinateri yaba amatelefone zanyu izo mpunzi yaba iyo miti ukagenda ukaraba nawe icyo uhingura iwawe niho utangura kwibaza none ni ukurya ubwira nanjye byinshi ndabihingurira iwanyu nibyo iterambere mu bisanzwe abanyafurika dukeneye n'ibihugu byacu dukeneye urabona ibyo bihugu bitunze bibe biragwanira tekinoloji nshyashya tekinoloji nshyashya uri karakurengera mu buhinga na tekinoloji aba ari karagusiga
yego mushya ntahe mbere cyako Aloisa imigendane n'ikintu gikomeye cyane rwose imigambi yorangurwa kugira ngo imigendane y'u Burundi n'amakungu ishobore kunaguka ni nk'ibihe ibintu abategetsi bakora mu minsi ya mbere n'ibi
erega nabivuze mu isanzwe nca make yabyo n'ibi twavuze bijyanye na dialogue kuganira kuvugana n'abantu iyo uvuganye n'abantu ibyo bihugu byose mukajyana mukaganira mugasubira mu byamarorasto mukayabyura ikibazo gica gihera nizamo ibintu umuntu yishoboza ari umwe byongere n'ubusara nta muntu ashobora kuba avuga ngo yoguma ahantu ha wenyine atagiye hamwe n'abandi urabona noneho uhoho iby'isi biragoye harimo ibiriko mu mondializasiyo iki aha tuvuga ko tugomba tuje mu karere tukakorana ngo tugiye muri Afurika y'ubuseruko nuko tubona hari icyo tuba dukeneye mu Burundi niba rero tubona ko aje dukeneye muri Afurika y'ubuseruko no ku isi yose turakeneye gufasha kuvugana n'ibyo bihugu ukaraho dufasha mu bisanzwe icyabitumye iyo miganire igabanuka n'uko muri ino minsi hari hico cuka kibi cy'ukwinubana ariko mu isanzwe abantu bagiye hamwe kandi ngira ngo bidahindutse nibyo bituma dusaba uyu nyakubahwa nyine barinze bizeye abarundi avuga shingiro ryarahindiye mbere kamutora umenga arakunda kuganira imico yiwe araganira iyo ngendo yoyigira ntihagire abantu bamuja mu matungo wawe n'ubuze niba dore ko tufite umuteze muri ino minsi cyangwa se umunani amezi atatu cyangwa amezi mirongo icyenda ya mbere niyo minsi yerekana umuntu icagomba kore iyo minsi rero tumusaba ko yohamerera magabo ibyo byose turavuga migendo nani makungu utawandi munzi gusubiza abarundi ku murongo akabikora muri ayo mezi nibaza ko tugoca duheza tukabona ko uburundi bugomba bwogorore koko ugomba uburundi ugomba buje mu byahinduka ibintu kaso kuvuga ngo bari kizo twa no mu twari wese agakora ibintu nawe ari wifuza abarundi bari bifuza byiza nta kibuza ko uwo muntu abantu bari bakamushigikira bizere ko migendane n'ibindi bihugu atoyibyura kuko aganiriye akavugana kumva yuko atakihariya bifashe igihari kibaza ko co bikintu ciza cyane kugira ngo uce dufata intambwe iterambere kandi noneho byari biteguwe ko ubundi bwiza butera imbere iyo ibijyanye n'ibi byatakazi na muntu ibijyanye n'ibi kutarenganya abantu bibana byubahirizwa amakungu yari yiteguye gufasha ubundi nibaza ko nuko aciteguye kugira ngo dutere imbere
ari kindi kibazo gihambaye cyane rwose cyashikirijwe cyane cyane cyiyerekanye rwose igihe cy'iyamamazo kandi imbere yaho gishobora kuba cyaravugwa aho bavuga ko urwaruka umugambi uri ku butegetsi rwacura gufunda buhoro urwaruka rwo mu yindi migambi cyane abanyagihugu muri rusange ibirego umugambi uri ku butegetsi bahakana kuko wavuga ko umunywanyi ari imbonerakure afashwe akoze ibyaha ibyo byaha bibazwa ku gatwe kiwe icyo kibazo kugira ngo byitorege umuti abantu bose bari mu Burundi n'ahandi bakibone cyo kimwe ho ko guki mu shyanahe na mese abansubiko
reka bya kwa ivuga mu kirundi inka zitukwa impitsi iyo ubonye abantu bari ko baravuga ati nyabuna hari hangorane nta kwica amatwi kandi ngira ngo twese twarabonye uko hari abasotoranye hanyuma rero kumbe tatwaje tubicishe hagufi hari ugwaruka usanga bakunda rimwe na rimwe gusotorana ariko nibwizwa kubuzuriza n'urya abajejwe sinovuga rero ngo umugambwe umwe gusa n'abari mu yindi migambwe yari izo za senere yari izo za saranake ari abari muri za iprona cyane cyane no muri sendeste bareke kuza barari kugwaruka ngo ivugirirwe kubishakira cyane cyane nk'utu tujambo two gutukana aya majambo y'ugutyoza abandi ni bibi cyane rwose ibindi byose bizama bihera mu majambo ibindi byose bizama bihera mu bintu by'imvino ukamenya ngo gutebura kumbe bariko batera inzigo cyane cyane izo bintu bigerageze bitorega umuti vuba bitorega umuti nabyo si ibindi nuko sentare zokwikebuka ishyizwe zitabaye abatwara bamenye uko batwarira abarundi bose bagatwarira igice kimwe cy'abarundi cyuko niko babibona
ego namwe mushyanahe baritako na mushyana hi first time bwambe na mbere first time ndikumana mu gihe cyo muvuze kuri cyo kibazo ci mbonera kuri ni kibazo abantu benshi batavuga cyo kimwe abarundi benshi bavuga ko eka ba baruka go mugambwe ruhonyanga gato akaza na muntu ruka kubagura urundi gwaruka kugira ngo izo bibazo byose abarundi babibone cyo kimwe byogenda gute ico kibazo corangira gute
mu isanzwe ego baravuga ngo imbonerakure mu isanzwe gusa kandi zobushira burya imbonerakure nk'uko bavuga ati ugwaruka kandi ugwaruka nago n'abantu bakunda gushira ibintu bigaragara bakabishyira mu ngiro kumbure mu barukurira ari byo birimo mu isanzwe byo kuyiza kubera abantu bafite mentalite y'ukumva yuko ati iyo umuganga wanjye uri ku butegetsi njyewe ikintu cyandagitukandenga amategeko sinkanwa nkoziki barandika ko ari umugambi uri ku butegetsi rijya soko ndaza kuryiha kuko ndi umugambi uri ku butegetsi babwira bashinge kiyosike harya ko ndi umugambi uri ku butegetsi nibyo ndabigira wowe ntu igirayo burya rwaruka rugaca rurakoreshwa kubera rwaruka ruca rukoreshwa rusha ruboneka ubwabo harya abara abantu babishingiki baba bohejuru yinyiye mu bisanzwe aho byohera kugira bihagarare ibyaja bo tubura kutinya kuba genaye ndayishimiye kufati umutware ntavukana umutware ntavukana na gatoyi hari abantu nk'ubu unyi byumve gatanga kwimvira ati okay genaye ndayishimiye aratwaye nashimvira ati abo abahora umugambo uri ku butegetsi nitwe tubandanyije reka twarane tugira kumure uko twara tubyumva hacengera ati abo twagwananye noneho n'umugenera twagwananye ubu nitwe turabandanyije cyangwa ati abo tuva hamwe nitwe tugira tugerweho ugasusanga abantu biyumvira ibyingiro nk'ibyo ariko nk'ibyo byo kwabishyize hasi mu kiro cya mbere kandi mbiseye ndavuga tuti abarundi bose ntihagire umuntu ushaka kudahindura amategeko yabandi naro ni byo tubona ngaha mu mabarabara ingene abantu muri koridora ruti nyine yigenda n'utuntu twinshi duto duto tugira turerekana yuko hari abantu bamaze kumva yuko imihingo bayande uriya amategeko cyane n'ibindi nyine ushyira akatubwira ati abarundi mweze uba amategeko akarakuvukana ni ukuri icyo kintu kibaye ikintu cya mbere nyine rero bizabihera ibyo wumva ati wumva ngo n'imbonera kugenewe bica bihera kuko urumva itegeko rikuri rakurikizwa umuntu wese ariko arubahirizwa igihe atwarira abarundi ngo atavukana bica bihera bajya bizembonera kuzigira kubera hari abantu intermediere babyumva uko nyine baba barabye hirya nayo bajya ndazi neza hejuru abuze bati ntari byose urakumva bijya
mushe ntayo baraca ko bananiza nk'uko twabyumvise abategetsi b'imigambi itandukanye icyo kibazo bakivuga cyo kimwe bagatanga n'impanuro bose zo bahagaruka ariko ugasanga siko bimeze ugaruka rubandanya rutana mu mitwe ibyo bibazo byo urangira gute imigambi yofatwa na leta nshasha yobigiye kugira ngo icyo kibazo kibe ikibazo kitakivugwa mu Burundi
bo jewe murambabarira rero Jesse ntidufise imboni imwe n'abantu ugira ikibazo cy'imboni nakore ndakibona uko kuko jewe sindagira jewe imyaka maze ngaha ntembera mu bundi bwose sinigera ngira ikibazo n'imboni nakore nari kubera iyo ukomantaje mu mutwe ugakomantaza mu mutwe nyine ukawukomantaza aho ugiye hose urabona ibibazo ega bavuga imboni nakure hari igihe no muri bo nyine nabo bakuze bafite ibibazo jewe sindakibona uko kuko imbonerakure n'ugwaruka wowe umuntu mubana ku mutumba ufate umugwaruka rwo mugambwira nake jewe hari n'igihe mugira ibibazo gute mubana ku mutumba wisa haba hari ikindi kibazo kuvuga ngo nibiki ni ukuvuga ko ibyo bintu kubifata ahanini kandi jewe ndiko ndavugira izo mbonerakure mugabo hari n'ababikoresha kubera byabananiye gushyira kuri tele bakatubeshya tugaca tujya hejuru tuvuga ngo ni mbonerakure zababujije atari ibyo abantu benshi ufate ko tuza turavugisha ukuri twebwe twariyamamaje mu bundi bwose nta na rimwe twe twahuye nta mbonerakure yigiye kudukoraho kubera iki bivana uko usanzwe umeze none nka Mutama ndayize Domisiyani haciye yitwengera yugira ngo wenda imbonerakure gusa mugabo ije ikakugira gutya nawe ugaca ufora muca mugwana ije murayaga mukayaga dushyira imbere ukumvikana bwa mbere ngo tutarabishyira no mu bategetsi hejuru tutarabishyira no mu bategetsi hejuru twebwe nyine twumve ko turabarundi umujene ugwaruka rwo muri ranake rwo muri fode rwo muri sende defudete rwo muri sene babanza bamenye yuko iki gihugu ni rwabo imigambwe ni rwacu bw'imigambwe barashobora gukubitana umugambwe ntihagire n'ishu uza kukumarira ibyo banza babyumve mu mutwe ubwa mbere hoho babyige babyumve babwirizwa kubana neza ubwa kabiri aho binaniranye niho dushya dusaba tugizeho tunabisaba na perezida perezida abwiye ubutungane tubutungane bukore bugakora icyo tumusaba gusa uburenganizi ubundi ntibace bavuga ngo ni uko hari umugambwe kanaka bakamuhande bica bigenda biheze ni ukuvuga rero ko jewe ndabona abantu barakumanaza mu mitwe twiyoroshe mu mitwe tumenye yuko turi muri politike ni politike mugabo si ugutsindanaho hanyuma tumenye ko umuntu abemera bibiliya nibo bahaye ubuvuzi bati umuntu ashaka gukubita ikofuka muha undi musaya mugabo ntaca akubita kwa ryo aca avuga ati umuntu ataze undi musaya reka ndamusa kigomba kera nyo bavuga ra Rwanda itari yo ati eye pure yijisho kujisho kutukugutu ubu nibaza ko twoshiraho iyo ngendo yukumvikana nibyo bibazo bizogenda bihera
ikindi kibazo na nashaka nifuza ko twoganira ko imbere yuko turangiza kiganiro ni kibazo charuswa kiri mu bibazo byamye kuva kera narindi bisubiza urundi inyuma ico kibazo coterwa umuti gute hari ubutegetsi butandukanye bwagiye burashikiriza inzego eka n'imirwi ijejwe gutuza ruswa ariko izo bintu ntivyigeze bituzwa eka intwaro ya kamwe na mama aho usanga kenshi na kenshi abari ku mu biti bitandukanye atari abantu bafitiye ubushobozi bwinshi cyane rwose kurusha abandi mu shyantahe Faustin Ndikumana nashaka abari mu mitangwa ku cyo kibazo mu majambo make cyane rwose ndabona kanya kihuta
mu isanzwe icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane ndetse burya abantu baguma baca hirya icyo kiri mu bibazo mvura mutima uko kiri mu buzima bwa misi yose bw'abantu kiri mu gihugu nyine gitunganye hanyuma kandi kenshi rero ariko baravuga bati igiturire ruswa benshi bashobora kunda kubona igisho giturire ngo kugira ngo bace abapolisi mu ibarabara ufite korisiyo kenshi nzi n'amashanumba ubu buri giturire kubanza cyo kugwana cyo gikomeye kandi kibanza kugwana no kugira ngo giturire kigwanye ni ikijyanye n'ingenda amatungo ya leta hanyuma ubu buryo ndabwiye kubonema hari ibita bya arishisima ifite byo kutashobora kwerekana amatungo yavuye hagaca na bya bindi bya blanche mugasanga abantu bariko barakora ibintu bigira ngo nabagira neza kumva utabona amatungo yari karaba n'ibindi ndetse tushobora kubigira ibyo rero iyo bigwanyijwe bibanza kugwanya nk'uko tuvuga tuti déclaration de bien ni ukuri nka wa mugenzi uvuga tuti umuntu yinjiye mu mabanga abanza kwerekana amatungo yiwe yinjiye mu mabanga kandi yavuyemo bakakubara kubwibyo utagize iki amategeko arandi honyine yo tutabara fitsi yo disipline gasubira igatangura akavuga ati umuntu agiye mu mabanga déclaration de bien bagasubira bakaraba ingene byogenda avuyeyo n'ingene rero twoshikira ibintu bimwe twagiye turafata nka tuwe turi mwaya mashyirahamwe akunda no kubikurikiranira hafi dufite ibyiyumviro byinshi mugabo uhereye kuri icyo cyonyine cyo kurwanya arishisima irisite ugasanga nyuma bavuga bati hari abatware bagiye uwundi aje umuhaye ikomine agasagenda afite amafuso ane ati ikomine ugasangira kwa kundi uwuhaye ubushikirangange nyina n'ubatabagatatane ubushikirangange ugasangira kwa kundi ngo tugumye muri ibyo ntawe tuzoshika ni bwa butuzi ariko burasabikanywa neza nicyo gituma rero aho hantu ari ukuhicarira cyane iyo ngendo yari yamaze kujya mu Barundi cyane benshi igomba guhagarara kuko n'ubundi tugiye tukaraba n'ingene amakuru aba ari karatangwa hatajamo n'ako karenganyo urumva ubutunzi bungana gutyo uwo kubaza ati none ayo marobine uri kubaronka niko ruriha icyo kintu rero cy'abantu batazi kurya icyo bagiriye kuya bazi ko kuzinduka mu gitondo ari ukujya kudeturuna ubusuma kugira iki bagashaka ngo kuba rubaka ibintu ni ingeso mbi cyane iriiza igihugu nabi kazana n'ingeso mbi mu gwaruka kudakunda gukora abantu bakabona yuko kugira utere imbere gukora byo bidakwiye ubije wabiri akuya wa mamise usi kurarondera ibyo wiba n'ibyo bidyo
yamashyira
karatemba ibyo rero nibina ahubwo rero byo guca byicarirwa mu byihukirwa cyane
ego mushya nta mamise bansubiye ko ikibazo cya ruswa cyarabaye ndasi mu Burundi cyo torerwa umuti gute
kibazo cya ruswa cyo kunyuruza amatungo ya leta carabaye ndanse kandi uvyihweje amabi yose ari Burundi ahanini ava kuri ako kabi iyumvire nk'umuntu akora mu kigega ca leta agahita udufaranga twari kubaka ishuri ry'abana agahita udufaranga twari kugura imiti y'abanyagihugu akaja kutwubakisha igorofa yiwe n'icyaha kibi cyane rwose kiravuna intege abandi banyagihugu kandi rero aho bikoreye ni uko hariho uwo anyuruza amatungo hariho nuwo aya amupa nuwo mufasha kaya muha kamukingira kibaba utusanga bagiza akagwi akagwi bagenda bagacika ni mafia akashika mafia igihugu nigishobora gutera imbere igihe ibibazo byo kunyuruza amatungo ya leta bidahagaze aha hari mwenye mwanayo mali utusanga ari nka cancer nta kintu na kimwe giheza ngo gishobore gukora n'ubutungane ntibuheza ngo ube kuko umucamanza wewe yamaze kuja muri izo bintu byo guhabwa iturire utusanga arakamara amasa imaza n'itibazo igicibwa n'iri byo soko rya mari menshi cyane gusa niba hari ikintu cyari gikwiye guca cicarirwa vuba na vuba ndi biro mu majambo gusa kuko no muri izi ntwaro ziheze zizi gusa nizahera bose baba bavuga ngo tuzoshyira amategeko akaze aha n'abantu bayuza amategeko ya leta mugabo karondera ya majambo yagiye ugahebura ntibire rero amasigara cica kandi byo nawe nyene wagiye gutwara Burundi yarabisubiyemo ni ikibazo rero azi neza yuko kibwizwa kwicarigwa nyabuna nyabuna agishire ku muzirikani kandi ntikizoba ikibazo coroshe kuko y'abantu bamaze kunyuruza amatungo ya leta ucusanga barondera uburyo bwo kwikingira mbere ugasanga biragiyemo n'ibindi by'ubwicanyi n'iryo soko ry'amabi yose kandi nta gihugu na kimwe gitera imbere kirimwo mwe nayo make
ego be mumushya ntahe baricha ko Aloise muri mu Burundi eka intwaro zagiye zitandukanye zabaye mu Burundi zose zari zifite umugambi kurwanya twavuga ko ari kiza cya ruswa ikibazo kitigira kirangira ariko imigambi yose yafashwe ntiyabujije ko haba hirya no hino abantu babandanya kuba bakaboko ibintu imigambi mishasha yofatwa kugira ngo icyo kibazo kibe umuziro mu Burundi umuntu arye utwabiri yakuya hoko gwiki imigambi mishasha yofatwa ni
aje imigambi yofatwa ni myinshi cyane kuko ibyo bintu byarushwa byo kunyuruza itunga rya leta nibyo bituma kenshi abantu bose bihera hejuru ariko bihera hejuru hanini kuko nibaza ko yarabivuze bamesi umuntu mubwiye uti impa utumiliyoni itanu ngaho umukegeji wa muri iyo sosiyete icyo nikorera umutwara acatora acakura iyo mirongo ibiri akagwa kontabura akakura itanu urumva bikabandanya bikarandaga kandi n'ikintu kibi cyane kuko inama n'abajije ikibazo nkaca nsanga kijyanye n'ibyo byaruswa ubu urabona umwana ahejeje univesite uno mwaka baramwize diregiteri ahantu mu mezi atanu akaba yubatse amahanga twebwe tumaze imyaka mirongo turondera amafaranga ibyo bihetaje ntabyo turubaka ariko ugasanga umwana aje univesite ararushije hanyuma wabaza umukozi wa leta uti mbega ubayeho gute ahembwa ibihumbi amajana atatu ugasanga afite umuyaya n'umuboyi ahembwa ibihumbi mirongo umunani n'inzu abamwe y'ibihumbi amajana atatu ugaca wibaza ibindi bikorwa icyo abikoresha uca wumva ko n'uwo muntu nawe nyine arajya ruswa ahantu cyangwa ariba ni ukuvuga ni ibintu birebire cyane bikeneye ikigwa gihambaye cyane nabwo umutegetsi yobifata atagiye ataciye ashyiraho imigambi ibiherekeza byumugora cyane ni ukuvuga ko ni ikibazo gikeneye kujyana n'iyindi migambi iherekeza ni ukuvuga uko abantu babayeho amafaranga yacu agasubira akagira agaciro ugasanga rero nk'umwarimu asubiye kuba mu nzu y'ibihumbi ijana kubera ibihumbi ijana bifite agaciro nayo ubundi tugifatiye hejuru ko kiri cyonyine kurwanya ruswa naho ufite amategeko urazi inzego dufite ngaha turabisaba brigade anticorruption turabisaba parike ibintu byinshi ariko ntibihera kubera iki ni ikibazo rero gikeneye kwicarirwa kandi perezida abishatse bisanzwe birashoboka mugabo azogira intambamyi ariko ni ukubishyiramo ingufu n'ayo mategeko abiherekeza akajyaho
murakoze barashakora Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iyo ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze abashimiye